ఇది న్యూస్ విత్ అమెరిక్. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro vyo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Suti muduteze amatwi namwe mwese mushogura amaradiyo yanyu twongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu muri kumwe na Fidel Niyongabo nije nteramije ibi biganiro. Uyu munsi ni kwa gatandatu itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018. Uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini inyuma bivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara ishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi. Tuhere ku makuru iyo mu karere. Mu Rwanda igisagara cha Kigali cyarunse umuyobozi mushasha Madame Gwakazina Marie Chantal inyuma y'igihe cyari kirangiye wayobora ico gisagara. Pascal Nyamurinda avuye mu mirimo yiwe ku mpamvu yatangaje ko ari ziwe bwite. Uwo mupfasoni w'imyaka 45 y'amavuko yemereye ababa mu gisagara cha Kigali kubitaho. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa no mumenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika Asunta Kaboyi.
Gwakazina Marie Chantal yatorewe kuyobora umujyi wa Kigali ku majwi 146 mu gihe Henriette Murekatete bari bahanganye yagize amajwi 8. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora Profeseri Kalisa Mbanda niwe watangaje ko abajyanama batoye 154, Murekatete Henriette akagira amajwi 8 angana na 5.2%, naho Gwakazina Marie Chantal akagira 146 angana na 98.8%. Uyu muyobozi agiye kuyobora uyu mujyi hamaze iminsi humvikana ibibazo by'abatuye mu mujyi wa Kigali bahuye n'ikibazo cy'ibiza kubera imvura yaguye ari nyinshi amaze agasenyuka abandi bakasiga ubuzima. Uyu mujyi kandi urimo abaturage bakunze kugaragaza akarengane bakorerwa iyo bagiye kwimurwa hitwa ko ari mu manegeka ngo bajye gutura ahandi. Ibi bibazo ni bimwe bihanze amaso uyu muyobozi mushya kandi yavuze ko azabyitaho cyane.
Ariko ntabwo nzibagiza gukurikirana by'umwihariko gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera. Icyo gishushanyo mbonera kugishyira mu bikorwa bigasubiza ibyifuzo by'abaturage b'umujyi bafite ubushobozi butandukanye. Ntihagire uwumva ko akumiriwe.
Abaturage mu duce tunyuranye cyane cyane bafite amikoro make bamaze iminsi bumvikanisha ko gutura mu rwa mukuru atari ibyabo bitewe n'ibisabwa kugira ngo umuntu abashe kubaka inzu igendanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika basabye umuyobozi mushya ko yabemerera bakaba batura mu nkengero z'umujyi, abandi bakifuza ko mu gihe bimuwe bajye bahabwa ingurane ikwiye.
Ni byiza rwose umujyi wacu ugomba gusa neza rwose, niyo twagera tukajya mu mpande twe duce dusari ku mujyi wacu gasa neza yetuzemererwa rwose tukabatwakubaka natwe mu bushobozi bwacu. Niba turi abakene tugomba gutura mu nkengero.
Ahangaha baje kutubarira baduhigira n'agaciro ariko ntabwo ryatunyuze kuko bafata umutungo wawe ahubwo ni ukuwutesha agaciro. Nk'iyo bafashe umutungo wawe uyihagaze nka 30,000,000 ukaba 10,000,000 ugasanga ufite umutungo wa 2,000,000 bamuhaye 10,000,000 nawe aba ari ukutesha agaciro umutungo w'umuntu. Twe tukifuza yuko baduha ingurane ikwiye. Bataduha ingurane ikwiye nta hantu twaba tugiye.
Habayeho ko byagera kuri Perezida wa Repubulika badukorera igenagaciro rihwanye n'imitungo yacu bakatubarira mu buryo bwemewe n'amategeko bitewe n'ibiri ku isoko.
Igishushanyo mbonera kureba uko umujyi warushaho gutungana nibyo abayobozi bose bahurijeho basaba meya mushya kuzabyitondera. Uyu ni Maitre Rutabingwa Tanazi, umuyobozi wa njyanama y'umujyi wa Kigali na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka.
Inshingano ikomeye yo kugira ngo ishyire mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali n'ingaruka zagenda kigira rimwe na rimwe ku baturage batakishimira bamwe bagira resistance mu kugishyira mu bikorwa. Ariko icyo dukora nk'umujyi no kugira ngo dukomeze dufatanye n'inzego kwegera abaturage tubasobanurira impamvu ari ngombwa kugira igishushanyo, ari ngombwa ko umujyi n'imiturire igomba kugenda ihinduka.
Gahunda zo kurora uko twatunganywe no mujyi mu bijyanye n'imiturire dushingiye ku gishushanyo mbonera, ariko noneho hatangiye na gahunda yo gushaka uburyo cyavugururwa, ariko hakiyongeraho no kurora uko twatunganya by'umwihariko imiturire cyane cyane ku misozi izengurutse umujyi wa Kigali.
Gwakazina Chantal watorewe kuyobora umujyi wa Kigali arubatse afite umugabo n'abana babiri. Yarasanzwe akora mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku majyambere UNDP. Abayobora umujyi wa Kigali batorerwa manda y'imyaka 5 ishobora kongerwa inshuro imwe, gusa bamaze kuyobora uyu mujyi nta n'umwe wabashije kuyobora manda ebyiri. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
tuve mu Rwanda dukubitire mu Burundi aho igisata cy'iyungururizo cya Sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko cyategetse ku rubanza gwerekeye ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu w'u Burundi Petero Nkurunziza rusubigwamwo rwose. Ni mu gihe Sentare ya mbere yari yavuze ko atabubasha ifise bwo gusubiramwo ingingo ya Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ry'u Burundi yahaye uruhusha President Nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'2015. Umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari arusha niyo nkuru adufitiye.
Umucamanza w'igisata cy'iyungururizo muri Sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yasomye urubanza yagize ati mu bubasha duhabwa n'amategeko dutegetse ko Sentare isubiramwo urubanza rwose guhera mu mizi. Yongeye ati habwirizwa gusuzumwa neza ko Sentare yubahiriza ibyizwa shingiro mu Burundi yahonyanze canke itahonyanze amategeko agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu guha uburenganzira umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza wo kwitoza mu mwaka w'2015. N'abari kubumviriza urwo rubanza batari benshi, abari bahari bace barabana mu maso biboneka ko basa n'abatangaye. Intango ya byose n'urubanza rwashingishijwe mu mwaka w'2015 imbere yuko amatora aba mu Burundi hitwaye amashirahamwe yigenga abicishije mu runani rwayo mu karere East African Civil Society Organizations Forum n'ayandi nk'urunani rw'abashingwamanza muri Afrika Union Pan-African des Avocats yatanze ibirego muri Sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko avuga ko ukwitoza k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kutesonze amategeko. Mu rubanza rwa mbere iyo Sentare yavuze ko atabubasha ifise bwo gusubiramwo ingingo zafashwe n'amasentare y'imbere mu gihugu nka Sentare y'u Burundi yubahiriza ibyizwa shingiro. Ico nico catumye bunguruza urubanza mu gisata c'iyungururizo. Uruhande rw'abitwaje barashima iyo ngingo yasomwe. Naha tariho yarari Maitre Dieudonné Bashirayishize yavuganye n'ijwi rya Amerika ku buhinga bw'inguruka n'abumenyi.
Na kanyamuneza ku bantu bari bagomvye kukuri kuvugwa naho tutiteze yuko ari Sentare izoza guhagarika ibiriko biraba mu Burundi. Ico gihe abitwaye bakaba baragaragaza neza ko kubona umukuru w'igihugu yamaze kubuzwa n'inama nshingamateka kugerageza guhindura ibwirizwa nshingiro no kwishyiraho ku nguvu abikora inama nshingamateka yabo mu bujije agatera ubwoba abacamanza bamwe no guhunga bagahunga. Ico gihe bari bagerageje kwerekana ko biteye kubiri n'amategeko Burundi bwateye kumukono mu kwinjira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, ariko iyo Sentare ikavuga ngo ntifise ububasha bwo gusubiramwo imanza zaciwe na Cour Constitutionnelle y'u Burundi. Sentare ngo ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro. Ni ikintu rero gihambaye kubona bavuze bati subiramwo ahubwo ubwo rubanza mu gwige. Muri make rero ubutungane naho buteba burateba bukaboneka.
N'uruhande ruserukira leta siho gwari yamara ijwi rya Amerika ryakuye Maitre Nestor Kayobera aburanira leta y'u Burundi muri urwo rubanza. Kayobera yatwengejwe niyo ngingo ati sanze nibwirizwa shingiro Perezida Petero Nkurunziza yagirizwa ko yarenze yarahindutse
kuri je nibaza ko ni yo ari nk'inkinamico kubera yuko gusubira mu rubanza uvuga yuko rujanye na manda ya 2015 na manda ya nyishobora mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ya 2015 avuga ko itakunje amategeko shaka kuje amategeko rugajarusha rushingishwa kumbe nko mu 2019 cyangwa 2020 uvuga ko rujanye na manda ya 2015 kwibwizwa shingiro ya 2015 kumburirizo bajyana hindutse mu minsi mikenye izo bari nk'inamico. Uruzara nk'urubanza kumbure abanyeshuri bo muri kaminuza bazohora baje gusoma fetezo kimaza aheze
n'amashami yigenga yitwaje aremeza ko iyo ngingo ataco igikiza bashirayishize ati naho ije ibintu byaramaze kuyangara ningira kamaro.
Nuko urubanza ruje ruteba ibintu byarayangaye Burundi ico gihe muri 2015 twagira tuti nabanze hafatwa ingingo zo guhagarika aya matora y'iremeye ntanya inganda ntizibandanye zisasikwa. None murabona ubuhoho tugeze kure n'amasezerano yarusha umuntu yavuga ati niyo yahonyanzwe urabona ubu bariko barayahamba bije biteba. Ariko kumbure abaserukira ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko Afrika muri rusangi twibaza ko rubanza ruzobe wugurura amaso bakabona ko bariko birengagiza ihonyangwa ry'amategeko rikabije kandi biko rikurikirwa n'ibyaha bihambaye biriko bitozwa ko n'amasenari muzamakungu
ku Rwanda rwa leta. Naho Kayobera yamenyesheje ko iyo ngingo atacivuze kuko yerekeye ibintu byataye igihe
aho ndaze ko atangwana nimwe dufisi twe nk'abonana na leta zizo ari imanzi yae n'ibwizo shingiro rya kera ritarahinduka ibyo byose tuzobimenya mu ndwiza ko turazi ko hari bishasha bigiye kuba ko murazi yuko nibwizo shingiro rihinyanywe neza riheza gutogwa cyane gose nabe n'igihugu twe tuba badushima yuko tuvuga kuti imana z'inkiramico zashobora kuba ariko tubaze ko yose ntaye amazi z'inkiramico yoca.
Ni ingingo ndende igizwe n'impapuro 45 isomwe inyuma y'amatora y'ibwirizwa shingiro rya kera. Ayo matora nayo akirimwe impari n'imanza mu masentare nayo shikanye Petero Nkurunziza ku ntebe y'umukuru w'igihugu ku bice birenga 69% ku ijana mu mwaka w'2015 naho abatavuga rumwe nawe bakiyiyamiriza. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu ubu n'umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'ino mwanya ikaze mwese nshuti bakunzi.
Kubijanye na Voix d'Amérique natwandikiye bemera bimwe mu birego twabarungikiye ariko bakanavuga yuko bimwe mu bindi birego twabashikirije babona yuko bikwiye kuganirwa. Turindiye izo ntumwa tuce turaba ukuntu izo ngingo nazo nyene tuzitezura.
Uyu ni Karenga Ramadan aramutswa urwego CNT rujeje gucunga ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi yemeza ko radio yanyu VOA na BBC bishora gutezurirwa bivanye n'ivyo intumwa za maradio mpuzamahanga zizoyaga na CNT mubonano ushobora kuba vuba. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hatome hagufi ya maradio yanyu. Tuza kubabwira n'ivyerekeye abanyagihugu muri komune ya Rutovu turi mu ntara ya Bururi bavuga ko baraburabuza kuko baba baratoye oya. Ni mukanya mu kiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Urwego CNC rujeje gucungera ingene bimenyesha makuru bikora mu gihugu cy'u Burundi rumenyesha ko rurindiriye intumwa z'iradiyo ijwi rya Amerika mukunda na BBC kugira ngo rurabe ko rwotezura ku bihano rwafatiye ayo maradiyo mpuzamakungu yo kugara FM zayo mu kiringo cy'amezi atandatu ku butaka bw'u Burundi. Byavuzwe na Karenga Ramadan aramutswa CNC mu kiganiro bimenyesha makuru ucakurikiranywe na mugenzi wacu Raymond Zimana aratubwira ibindi rero.
Karenga Ramadan arongoye CNC yemeje ko indongozi za maradio mpuzamakungu ijwi rya Amerika na radio BBC bandikiye ugo rwego aho mbere bemeye amwe mu makosa zagirijwe ariko batabamenyesha ko bagiye kurungika intumwa kugira zize ziganire n'abajeje gucungera ingene bimenyesha makuru bikora mu gihugu cy'u Burundi. Uyo arongoye CNC yemeje ko ingingo yo gutezurira ibihano byafashwe izomenyekana inyuma y'umubonano w'izo ntumwa z'ayo maradio.
Kubijanye na Voix d'Amérique natwandikiye kwigenekerezo rya 18 kwezi kwa Rusama bemera bimwe mu birego twabarungikiye yuko bitisunze uburemere bw'ibibazo by'u Burundi ariko bakanavuga yuko bimwe mu bindi birego twabashikirije babona yuko bikwiye kuganirwa hagati y'impande zibiri kuko ndabindi byemezo byinshi baba bafise bakifuza nabo nyine kuzomanuka i Burundi. Nabo nyine turabashimiye kubera ko batwandikiye tuvuze yuko kandi turindiye izo ntumwa nizashika i Burundi tuce turaba ukuntu izo ngingo nazo nyene tuzitezura ariko tumaze kumvikana tukicarana.
Eka no kuri radio BBC yabongereza naho yemeza ko bemeye amakosa niyo radio ntiyatezuriwe. Ramadan Karenga yemeje ko hariho ibyo biyemeje bitarashirwa mu ngiro kandi nayo nyene yemeye kurungika intumwa kugira zivugane n'ubwo rwego kuri ico kibazo.
Ngo kuri BBC yuko amakosa twabagirije ari nyayo cyane cyane kubijanye n'ikiganiro cy'umutumire yuko kitakurikije amategeko ngendegwako y'umwuga na cyane cyane amategeko agenga iyo radio. Bakaba baraniyemeje ko bazofata ingingo zihashe kubagize uruhara muri icyo kiganiro bakananemera kuzotanga umwanya kuri leta y'u Burundi yo yari yituye CNC ku biganiro byacu kuri yo radio yuko nabo nyene bohabwa uwo mwanya ngo bisigure ku birego byose byari byatanzwe byacishije kuri yo radio
ku bijanye n'akazi k'abamenyesha makuru bayo ma radio babandanya babuzwa gukora akazi kabo na bamwe mu bajejwe inzego canke intwaro mu gihugu umukuru w'ubwego rujeje gucungera ibimenyesha makuru yibukije ko abamenyesha makuru bavise uburenganzira bwo kurondera makuru
twarasohoye itangazo icese rivuga yuko twahagarise umuhora wakoreshwa na Voix d'Amérique kuri bande FM kuko ni mari y'igihugu cy'u Burundi nditwabujije umunyamakuru gukora ku rubuga mu gihe CNC itaramuhagarika kubandanya arangura imirimo yiwe ariko rero namwe mubandanye musigurira abantu si umuntu wese abaze amategeko abagenga si umuntu wese aba yasomye iryo tangazo rya CNC tushadutira kamu abarongoye inzego zitandukanye bamenye yuko kuja kurondera makuru ariyo hose ni uburenganzira bw'umunyamakuru mu gihe yemewe azwi n'amategeko benshi no kutatahura amategeko
ugwego sense gwatezuriye ibihano ikinyamakuru Loronvo cyari cyafatiwe Ramadan Karenga akaba yamenyesheje byavuye mu biganiro bagiriraniye n'abarongoye ico kinyamakuru ca leta mbere sense ikaba yemereye ico kinyamakuru gucije amatangazo y'ibihayanishwa yanditswe mu giswahili n'icongereza muri ico kinyamakuru kuva kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2025 kwezi kwa gatanu indimi zari zatumye ico kinyamakuru gihano ugwego CNC rwafatiye ibihano iradio ijwi ya Amerika hamwe na radio BBC cyo kutavugira ku gataka ku Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu mu kuzaka imirongo ya FM kuva ku wandwi ukwezi kwa gatanu 2018 ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
nuko rero mukurindira yuko hagira ikiva muri iyo mibonano mwumva ishobora kuba muri kazoza kahagufi mushobora kubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika nk'uko mwahora muciye kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook yacu VOA radio yacu imirongo ya shortwaves mutumvira ko ni 45, 31, 41, 19 na metero 22. Tubandanirize mu gihugu cy'u Burundi nyene abamwe mu banyagihugu muri commune ya Rutovu turi mu ntara ya Bururi batoye oya mu matora aheruka kuba yo kwemeza canke guhakana impinyanyuro y'ibwizwa nshingiro batekiwe n'ubwoba basigura ko uko umunsi utashe batabura abantu babatera ubwoba ko biteye bitebuke bazokwibonera ko muravyumva mu nkuru tubazumenyesha makuru aci Bururi Ana Eve Irankunda
uyo muce wabo banyagihugu bo muri commune Rutovu bikekwa ko bari mu batemeje iminyanyuro y'ibwirizwa shingiro riheruka kuba kwigenekerezo rya 17 rusama 2018 ubona ko ari ugutotezwa kuko atacemezo na kimwe kigaragaza icyo watoye kigeze kija habona kugabo banyagihugu ni citwazo cyo kugirirwa nabi kuko gutora uko babishaka ari uburenganzira bwabo Samiwera niyo kwizigira yayaze n'ijwi rya Amerika yugarijwe n'ubwoba
nihereye yo hariho abantu benshi akomeza batakungira kuko nubona twayeho yakoberaga barayibayigambe nanje ntawe natoye ndabyizeye nubwo banyereza baranyikeka cyane cyongera ubwo bankiyumvira ko bahava badakundondera nk'ibyoro kubera ibintu byumvona byarahinduze kubera babwira ngo ngo nuba ntatoye ibyo abandi batatu jewe ndaheza nkihangara nyene
ariko ubwo bukagumamo
ubwo babugumamo kubera namo numva batanyenda kumbwira ayo majambo ko nubona toye oya kuko batangiye kwikekana nk'uko onye ndabona ko ari hatari kubera abo bantu nyene bazaba yikekamukiza baza kutubaza ibyo twato birababaje cyane
ukuba barenze umurongo utukura canke ko bahemukiye igihugu cabibarutse mu gutora oya namwe mu majambo abo banyagihugu bemeza ko babwigwa ku kibazo caboba babatera ubwoba abo banyagihugu batubwira ko ari abantu batari bamenyerewe mu kibano sindayiga ya fokasi yemeza ko abamaze kumutera ubwoba atabo yaramaze kubona
igituma abanda bati batweke twidegembye abo bantu boza kuyereba biyereza boza kutujya umutima nabo twobiyamiriza kure kabisa ntabo twari tumereye ubwo sinzi yo bavuye yego kabisa twa dobana neza nta kibazo twari dufite ni mugubunda abona ko tugona tugumatuza bukebuke
abonya gihugu kandi bababazwa nuko bariko barazira ukwikekwa kandi baziko ico batoye kiri ku mutima wabo bakavuga ko bafisa koba ku buryo bw'uko babona ko umutekano wocungegwa by'umwihariko Emmanuel Muco aha avuga ati
icyo mbona nuko abanyagi igihugu twoja hamwe tugashiraho intayishitse hama abajeje gushira mu ngiro amategeko yatowe yemeje n'abanyagihugu nuko gerageza bakanyarutsa bakabishira mu ngiro kugira ngo ntihabe injyane zino nijya hari ukwikekana tutegereza rero kuronka abadukurira ariyo leta abajeje umutekano nabo bakabandanya bawucungira neza bandanya batwigisha nyene umubano mwiza kugira ngo tubandanye ubuzima bw'igihugu bubandanye neza.
Ayo makuru y'abatera ubwoba abandi bafatiye ku matora aheruka bisa nuko abajejwe intwaro muri komine Rutovu batari bayazi yamara baragabisha umuntu wese yo kubahuka gucura bufuni na buhoro mugenzi we yitwaza ikibazo cy'amatora amaze kurangira. Simbare Salvatori n'umuhanuzi wa Mustaneri ajeje ibibazo by'intwaro n'akaranga
nubwo abene igihugu bari bafise imbere y'amatora barabonye yuko turagenze neza bose barashima haba abatora yego haba atora oya jewe nkuko twagije inama ku munsi wa mbere twarabonye abakuru mitumba bashibwo zone batubwira ko iyo baje bava ari heza hameze neza ikatacuka kiri
mugiye guhagurukira gute ico kibazo c'abantu biyadukije bagasha kujya umutima abandi kuko babaketse ku batato ico bari bipfuza
bwa mbere nuko bokanura bakabona imbere umutekano turabubumbatira sinenze nawe kugira bo butobe kuko bokurana ari umutekano komine itunganywa neza igihe ingo ziri muri iyo komine zironse zifite amahoro rero bwa mbere bakaca bibaza ngo ni naka turashika ku kivi turi kumwe n'abandi bajejwe umutekano turatanga impanuro zihagije kumbure n'uwo mwasa ari muri mwe bacagira ubwoba yego n'ingingo twafashe ibibazo bya bene gihugu bishitse tubikorera hamwe ubu turabatuma ko bafite ingorane muri rusange ku munsi wa mbere bakatubwira ngo bafise tukabahanuriraho nyine
ibintu biruko mu gihe zimwe mu ngingo zigenga itegeko ry'amatora zerekana ko atamuntu akwiye kugirirwa nabi ahobwa kuba yatoye ikiri ku mutima kugivyo abanyagihugu biyo komine ya Rutovu bagasaba bashimitse ko abarenga kuri izo ngingo bohanwa atankunzi igiyemwo mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, n'2,570,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. N'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro iwanyu mu ntara cyacu tukibandaniriza mu makambi duhereye mu ikambi ya Rusenda ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ivugwamo Abarundi barima bahahungiye bavuga ko agahombo ari kenshi kubera imvura imaze iminsi irwa muri ako karere. Imwe mu bitegwa byabo byaratwawe nk'uko mubyumva muri nkuru irambuye na Vedaste Ngabo akuri Ijwi rya Amerika muri Kongo.
Bahinzi bo mu ngambi yo mu Rusenda bavuga yuko imvura nyinshi yaguye mu kwezi kwa kane no mu kwezi kwa gatanu muri Kongo yangije imirima yabo bari basanzwe bahingamo mu kigobe cya Rusenda. Nkuko bitangazwa na bamwe muri aba bahinzi, twasanze bari gusarura imyumbati igihe kitaragera.
Ubu kiri gusarura imyumbati bisaruye itaragera kubera amazi yayiteye, kubera twirekezeyo ikibandanye ibora. Nzego ituma tuyisaruye itaragera kubera ngo tugabe abana bopfuma barabana uko bokurako. Imyumbati ko ndabimeze biramba cyane kubera ndayisaruye itaragera ko no yisaruye mu kwicumi ariko bimbabaje yuko ndayisaruye itaragera kandi n'ibiti ndabinyiko nabikura ko nta ofisi ndabitera ubunyenye cyabimvana nabe ibindi nasharuye byarabuze ibyumpu amateke ubu nasaruye hajya hepfo nari nasanze byaratewe n'amazi byarabuze kuko amazi yatugiriye nabi cyane n'umuceri nari rimwe hajya hepfo watewe n'amazi urajyama wose ubushinde kwimbura
abagize ishyirahamwe rya tuzamurane nabo bahinga muri iki kigobe cya Rusenda nabo bemeza yuko imvura imaze iminsi igwa muri aka karere ka Fizi yatwaye bimwe mu bihingwa bari basanzwe bahinga
hatwawe itomati twagwa amashu nk'uburo buno abute hijya hejo hatwawe ibitunguru hajya hose hari ibitunguru aha hose hari amatunguru mbo hatwagwa hepfo hajya inori hagitari zitatu uko tweduka twakunze kurema zijya nori za kijyambere zimwe zingananga ubu ni ukuvuga zose imbuto zose zaragiye najyaho ubona ndiko ndagwana n'amazi kugira ngo ndabe ko umuntu yoca umuferege hajya hepfo
uretse kuba abahinzi bo muri iki kigobe bavuga yuko amazi y'imvura yangije imirima yabo baranataka n'igihombo binjiyemo bikurikiranye n'uko bari bashoyemo amafaranga menshi muri ubwo buhinzi
kwa koti karimwe ibihumbi 25 twarakoresha amafumbire imbuto niyo tugura ishashi yisho igura ibihumbi 16 ishashi imwe garama 10 nk'ibitunguru garama 450 ubwo ibihumbi 20 none nk'umuntu yari yakengeje nk'ibikopo 5 urumva mu bihumbi 100 ko yahombye amahera menshi ubwo twoyagaruza kanata mutaye tugifise kandi ibyo twateye byaratwawe biri mu bimwe mu ruhombo tutazosakwe kubona icyo twakoreye
impunzi z'abarundi zari zisanzwe zihinga ziyamye yuko muri uyu mwaka zizasonza bitewe n'uko nta musaruro zizavana muri ubwo buhinzi dore ko uwo musaruro wunganiraga ibiribwa bari basanzwe bahabwa n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM
n'uruhombo kuko tugiye gufata inzara nini twakoze gufata ideni ryo gifumbire kugira ngo turabe ukuntu two kwiyungunganya ariko n'ubundi rusanze n'uruhombo niyanzara nyene tugumana
iki kibazo cy'iyi mirima yononwe n'imvura kiza cyiyongera no ku kibazo cy'amazu yasenywe n'imvura mu kwezi kwa kane dore ko kugeza iyi saha impunzi zasenyewe amazu zitarahabwa ibikoresho byo kuyasanura ndetse n'ibikoresho byo mu nzu byatwawe n'iyo mvura
twebwe twari mu bihangare turi mu bihangare ndetse muri muri icyo gihangare na je ndimwo ndetse imana yararutse imana yaturokoye igihangare cyararutse dusha dusigara ahantu hagaragara hacaba umuyaga mwinshi cyane ubwo tujyamye ko bwose buraguruka ubusafuriya bwose buraguruka ubusahani buraguruka ariko twagize uku bukeye tubona umukozi wo muri asera araje aratwandika amazina ameze kutwandika amazina turategera ko hari icyo bodufasha turabura kugeza ubu mwanya n'izisaha turyama hasi dusasa ibikwembe hasi nibyo turyamako
mbere y'uko imvura isenye imirima y'impunzi z'abarundi zo mu Rusenda izi impunzi zari zisanzwe zeza imwe mu myaka irimo itomate zikayigemura mu masoko yo mu Rusenda ndetse no mu mujyi wa Uvira n'Ibaraka ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
mu gihe rero mumvise ko abahungiye mu ikambi ya Rusenda bahangayikishijwe n'uko imvura ikira batwara utwabo abahungiye mu gisagara ca Nyamata turi mu gihugu cy'u Rwanda bo barashima gose ngo ariko hari yungunganya biciye mu gukora imiduga barubatse na garaje ihuriramwo bamwe mu bafise mu akora uyo mwuga n'abashaka gukoresha imiduga yabo Désiré Hatungimana akoreje ujya Amerika mu Rwanda
Aha ni muri garaje kuri motokari mu karere ka Bugesera neza na neza mu gisagara ca Nyamata. Iyo garaje yashinzwe n'abarundi b'impunzi babiri bahora bakora ako kazi nyene mu gisagara ca Kirundo mu buraruko bw'u Burundi bagiye hamwe kugira babandanye umwuga wabo. Ushitse muri iyo garaje uhasanga imodokari z'abarundi ziriko zirakogwa nyinshi mbere zikaba izo mu Rwanda nk'uko amaparati yazo yerekana. Umwe muri abo bene gushinga iyo garaje amenyesha ko ako kazi kabafitiye akamaro bakanezezwa n'uko bashoboye gutanga akazi cyane cyane kuri bene wabo baba mu ikambi ya Mahama.
Turi impunzi urabona ko twahunze muri 2015 igihe hatanguriye imvururu mu Burundi tugeze ngaha twaragize icyiyumviro cy'uko twafunga igaraje nibyo twari dusanzwe dukora i Burundi. Ni mu iyo ntumbero rero twatwiyumviye ko twashinga igaraje murabona yuko ubuzima bw'impunzi buba bugoye twanze kuguma twicaye tukavuga tuti reka dushinge garaje kugira turonke ukuntu twatunga imiryango yacu kandi zongere dutungishe imiryango y'abandi bantu baza gukorera ngaho.
Uravye byifashe gute none?
Tubiravye muri rusange ibintu si bibi kuko iyo uri kurakora ukabona urashobora kuronka inyungu kandi nkuko nari nabibabwiye ubwa mbere yuko twayishinze igaraje kugira turabukuru twobaho mwa kino gihugu ibintu bisa nabi byifashe neza.
Uno yaronse akazi ko gukora imiduga, akazi yahora akora atarahunga, amenyesha ko kubona afise icakora bituma umuryango wiwe ubaho neza gusumba abatunzwe n'imfashanyo gusa. Abanza kutubwira ingene yavuye imahama akamenya ko ahinya amatara akazi, kandi bavuye mikambi ya mahama batanu, abandi ndwi bakabagizwe n'impunzi zibaha inyamata n'abanyarwanda babiri. Desire Hatungimana, Inyamata mu karere ka Bugesera, Ijwi rya Amerika.
Mwakoze kutwumviriza. Yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajwi na ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe. Ndayifurize kubandanya mururanirwa n'urutonde rw'iganiro by'Ijwi rya Amerika.
Njuti mwese mubandanije kudutega amatwi mu mwanya mutoyi isaha 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki tubategurira iminsi yose kwa gatandatu.